Urinya nitwe umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko bimwe bimenyesha makuru n'amaradiyo mpuzamakungu bitangiye inkuru z'ibinyoma cyane cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe haduka imvururu za politiki mu gihugu.
You know how some international medias are biased.
Ati nawe urazi ingene ibimenyesha makuru mpuzamakungu bihengama mu nkuru bitanga, ntawe utazi inkuru z'ibinyoma cyangwa iz'imihimbano zitangwa. Ibi nawe irabizi mu gihe hari abantu badashobora no kugerageza kuvugisha ukuri, ahandi naho abantu bagakoresha ayo maradiyo kugira ngo bakwiregize ibinyoma. Mushaka ko hari ikindi twabivuga ko ibyo niboneye guhera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nuko bimwe mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu na bamwe mu bamenyeshamakuru bakwiragiza ibinyoma n'inkuru zitari zo, nta kindi norenza ko umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika igisata cy'icyongereza yabajije Nyamitwe ko Burundi bwasanze umutubereye ari uwo kugara no kuzibya amaradiyo. Uwo muhanuzi mu biro kwa perezida Nkurunziza nabatse naho atari byewe nari nkwiye kwishyura kuri icyo kibazo no gukinga ibara ritaragwa mu gihugu. Yongera ko mu gihugu hasigaye izindi radiyo zivuga.
Do you think Burundi, in Burundi there is no media houses? There are thousands of journalists in the country.
Ati nibaza ko mu Burundi akamaradiyo yandi ahari. Hari ibihumbi by'amenyeshamakuru mu gihugu, amaradiyo n'amateleviziyo aharugwa muri mirongo. Ibimenyeshamakuru byandika n'ibiri ku buhingangurukana bumenyi. Nibaza ko abantu bihenda iyo bariko baravuga ko atari ayo maradiyo akomeye asigaye mu gihugu. Nyamara niyo hagize ibihanwa n'ibisanzwe nk'uko bishobora kuba mu Burundi n'ahandi ku isi. Icyo tuzi ni uko mu gihugu hari ubwisanzure bwo gushyira icyumviro n'ubwisanzure bw'ibimenyeshamakuru. Turafite kandi abamenyeshamakuru bakora neza mu gihugu, ariko kandi hari n'abandi twabonye bakoreshwa nabo hanze cyangwa abanyepolitike mu ntumbero yo gusambura igihugu. Ibi byabaye mu Burundi nk'uko n'ahandi ku isi biba. Umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yamenyeshejwe kandi ko akarere k'ibiyaga binini kabonye amahano menshi harimo ubwicanyi n'ihonyabwoko bitumwe n'abamenyesha amakuru. Nyamitwe ati twe biro dushaka kubaka aho kwisamburira ko
in this great lake region we went through even mass killings or genocide.
Asiyani iwacu mu karere k'ibiyaga binini ntacyo tutarabona. Bwaba ubwicanyi bw'ikivunga, ihonyabwoko kubera ukurangara kw'ibitangazamakuru bimwe bimwe n'ibindi. Ntidushobora kwemerera abantu gusubira muri izo ntambara, umutekano muke cyangwa kandi kaga kubera itangazamakuru ridashyira imbere umwuga. Ibyo tujye biharanira mpaka. Dushaka kubaka ibihugu byacu no kubumbatira amahoro n'ubumwe. Ntidushobora kwemerera abafite intumbero mbi gushikiriza ibinyoma. Ibi ntidushobora kwemerwa haba mu Burundi, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi ku isi. Ibi Nyamitwe abashikirije inyuma y'aho kuri uyu wa gatanu ikigo cya leta kijejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora gifata ingingo yo kugara burundu iradiyo y'abongereza BBC ijwi ry'Amerika naryo rikugarwa by'agateganyo. Abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo bakankirwa gusubira gukorera mu gihugu. N'amaradiyo yari amaze imyaka irenga mirongo ibiri akorera muri icyo gihugu. Ubuyobozi bwa BBC n'ijwi ry'Amerika bwatangaje ko bwiyamirije izo ngingo zije gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu. Ubwo buyobozi bwihanganisha abanyagihugu bari bazeye amakuru atomoye kuri ayo maradiyo, buvuga ko buzokora uko bushoboye ngo Abarundi babandanye baronka amakuru. Amashami mpuzamakungu y'abamenyesha amakuru n'ayakingira agace k'akazi na muntu nka Reporters Sans Frontieres na Human Rights Watch n'izindi avuga ko izo ngingo zije kunyura ibintu, kuko Burundi bwari ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu bihonyanga itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, aho haturirwa amaradiyo atanu yigenga bigatuma abamenyesha amakuru barenga ijana bahunga igihugu. Bose hamwe basaba Burundi kwisubira ko kuri izo ngingo bwafashe. Sekarabe n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.